kugenza abantu bakuba
mane yobijuru mane yobijuru nuzaburu kugenza abantu bakuba
mane yobijuru mane yobijuru nuzaburu kugenza abantu bakuba Zaburu kugenza abantu bakuba
Terera na
mutima wanje
tuze ubane